Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean Marie Ndabashinze.
Mwiriwe canke mwaramutse bakunzi ba radio Inzamba agateka kawe nikaze ku makuru yacu yo kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 70 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka 2022 nayo akaba atakubagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Barasaba ibiganiro na leta hamwe n'imigwi igwanya abo ni bamwe banye politike batavuga rumwe na leta ibyo tukabisanga mu ikayete imigambwe PPD girijambo hamwe na MSD bandikiye umukuru w'igihugu cha Kenya Uhuru Kenyatta asanzwe narongoye umuryango w'ishyirahamwe ry'ibihugu ya Afrika y'ubuseruko. Ingoro y'umugambwe SNL ku mutumba Nyarumuri intara ya Ruyigi yaraye ituriwe iratokombera hari mu ijoro ryakeye. Abanywanyi b'umugambwe SNL bakavuga ko ari ubukozi bw'ikibi bakagiriza umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD gushaka gutoteza abo batavuga rumwe. Amafaranga 35,000 niyo ariko ategekwa abigisha bo mu ntara ya Cankuzo ngo bagure ibitenge bazokwambara ku munsi wahariwe ukwikukira ku Burundi. Abanyagihugu bakabona ko ari umurengera bagasaba ubushikiranganji bajejwe gutorera umuti cyo kibazo. Twabateguriye muri ano makuru kanya nido nido ryayo.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kwa ramutsa tusubire tubahikaze muri ano makuru tugira duhere mu gisata cha politiki. Ingoro y'umugambwe SNL iri ku mutumba Nyarumuri muri zone Muhwazi ya komine Nyabitsinda mu ntara ya Ruyigi yaraye ituriwe muri ijoro ryakeye. Ibyarimwo byose byarahiye biratokombera. Abanyagihugu baho imuhwazi bavuga ko imbere yuko iyo ngoro iturigwa ku mutaga wo kuri uyu wa gatandatu uheze umukuru wa zone Muhwazi ari kumwe n'imbonerakure zibiri bari baje barafata amafoto y'iyo ngoro bagasaba ko ako gatotezo gakorerwa abanywanyi umugambwe SNL guhagarara. Ni inkuru twateguriwe na Pierre Gahungu.
Amakuru atangwa n'abanyagihugu b'imuhozi mu ntara ya Ruyigi avuga ko iyo ngoro y'umugambwe SNL yarayituriwe yari yabanje gufotorwa ku mutaga w'ukuru w'Imana n'umukuru wa zone Muhwazi azwi ku izina rya Josha ari kumwe n'imbonerakure zibiri z'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD.
Zone wa zone Muhwazi yaje kumutunga Nyarumuri asanzwe ari Romanase n'umugambwe wacu SNL arafotora bari kumwe n'imbonerakure zibiri barabayitwara amafoto twikaba dusanga iyo Romanase yaturiwe. Turiyemeza ku gatotezo umve yuko badashobora kuba mu gihugu cyabo bonyine tugasaba ko bukwemera kubana n'indi migambwe. Nta gihugu na kimwe gishobora kuba mu mugambwe umwe abantu tugize kubana dufite ibyimbere bitandukanye.
Abanywanyi b'umugambwe SNL muri komini ya Bitinda basaba ko ubutungane bwo gukora amatohoza bubanje gushengeza umukuru wa zone Muhwazi n'izo mbonerakure bari kumwe kuri w'Imana uheze afotora iyo permanence yarayituriwe
na Kamara Maza aho usanga ibirigobora kubita ba CNL bo kuri umutungo nyine mu mizi hari habaye kandi gatotezo nyine nk'uko nyine tubahimuza baturi permanence yacu. Tugasaba yuko abadutwara administration yotwarira bose ikareka kugira uhengamiye ko kandi tugasaba ubutungane yuko bwoshengeza ishoti zone duhashe izo mbonerakure zibiri bari kumwe bazo gufatira permanence amatohoza agatangurira ngaho.
Radio Inzamba agateka kawe twarondeye uwo mukuru wa zone Joasha yagizwe kuba yaje gufotora iyo ngoro y'umugambwe SNL imbere yuko iturigwa ngo agire icyo ashikirije kuvyo yagirizwa ariko ntitwashoboye kumuronka.
Arakoze Pierre Gahungu nayo mukuru w'umugambwe SNL agatogwasa mubonano yagiranye n'abanywanyi biwe kuri uyu w'Imana muri komine Rugombo iri mu ntara ya Cibitoke yarasubiye kwiyamiriza iburabuzwa ridahengeshanya gukorerwa abanywanyi b'uwo mugambwe muri rusange. Agahamagarira abategetsi b'u Burundi babijejwe gukora ibishoboka byose kugira ngo batuze uwo wese abiba urwanko canke acanishamwo imigambwe hakurikijwe amategeko. Agatogwasa
amategeko uburenganzira ha umugambwe uri ku butegetsi nibwo aho umugambwe uwo ari wo wose wanditse wemerewe gukora mu bushikiranganji bw'intwara yo hagati mu gihugu. ikintangaza rero mbega abo bantu baje kutangira abandi niwe basore gusumba abandi cyane murababwire nimbi ngufu zibarya hano hari ibido hano hariho imetero umusogugira ngo waraheze wafate bidima bagende bazikoreshe umwimbu gwire inzara tuyituze mu gihugu aho bazabayerekanye yuko byukuri ari nyabo ahasigaye kuja gutangira butangira urabuza abandi utakaza umwanya wiwawe icyo bakiza ubuto bwawe ubusore bwawe rondera kumenya ibibereye nturondere kwigira ubuganza bose kuko imana yo mwijuru n'ijuru gukubitirwa amavi hasi wewe niwe burose igiti niwe burose ubutware twarira bose reka kugara ntisakibonye inkoko kazi kuko ubutware burahera mugaye igihugu kirabandanya kandi uwe mukiye umunsi ejo azokuraba agahinyurireyo
uwo yari agatogwasa akabarongoye umugambwe CNL utavuga rumwe na CNDD-FDD amakuru twabateguri yarabandanye urongoye umujyango wa Afrika y'ubuseruko ahamagarirwa gutahuza umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ngo atunganye ibiganiro hamwe n'abanyepolitiki batavuga rumwe adasize mbere inyuma n'imigwi isanzwe imugwanya ako kama tugasanga mu ikete ryanditswe n'imigambwe ibiri PPD giri jambo na MSD ikete ryarungikiwe umukuru w'igihugu cya Kenya Uhuru Kenyatta kubwa Alexis Nduhije arongoye umugambwe MSD ngo iyo ngendo yoshikana igihugu ku matora yisunze intwara rusangi amatora aciye mu muco kandi yemegwa na bose gutyo ngo Burundi buzoba buronse amahoro co kimwe na karere kose dukurikire Alexis Nduhije umukuru w'umugambwe MSD
twarandikiye umukuru w'igihugu cya Kenya Uhuru Kenyatta tumusaba yuko yovugana na leta y'u Burundi kugira ngo yemere kwicara ku ntebe y'ibiganiro hamwe na twebwe abanyepolitiki hamwe n'abagwanya leta mu bya gisirikare no kuvuga leta tabara twebwe tumusigurira yuko ikibazo cy'u Burundi kitorewe inyishu mu nzira ya politiki mu nzira yo kugira ibiganiro ikibazo cyo muri Congo kizoba gitorewe inyishu kuko murazi neza yuko hamwe twagira amatora mu 2025 kibazo cya Kongo cyaciye gihagarara Kongo y'amajepfo kivuye amajepfo yaragize imyaka irenga 10 iri mu mahoro no kubera mu Burundi hari amahoro hari harabaye amatora meza tubibire rero ibyo turondera ko mu Burundi tugira ibiganiro na leta y'u Burundi tukumvikana neza uko amatora atibwa azogenda hanyuma abarundi bobo nyene bitorere ababatwara hanyuma ababatwara babatwaye nabi nahone bakababuguza biciye mu matora amatora atibwa nidushaka ubutegetsi bwagaragaye ku gikenyi busonzesha abarundi bwangaza abarundi burenganya abarundi hanyuma bukana banyaga ijabu ubwo butegetsi nibwo tudashaka buhagaze ku gikenyi budashobora gukorera abarundi
yari Alexis Nduhije arongoye umugambwe MSD mukanya turabandanya n'amakuru twabateguriye
inzamba
amafaranga yo 25 mafaranga ya marundi niyo asabwa abarimbo mu ntara ya Cankuzo kugira ngo bigurire igitenge bazokwambara ku itariki ya mbere mu kakaro bibuka intayo kwikukira ku Burundi abarimbo bakiyamiriza iterabwoba rigirwa n'umuyobozi w'indero mu ntara ya Cankuzo hamwe n'abayobozi mu makomine bavuga ko utazotanga ayo mafaranga atazosubira kuronswa urupapuro yifuza bagasaba ubushikiranganje ubajejwe gutegeka abayobozi kubahiriza amategeko agenga abakozi ba leta inkuru twateguriwe na Edi Claude nini nahatswe
abategetsi mu by'indero mu ntara ya Cankuzo nibo bariko baraturubika abarimu babatera ubwoba ko utazogura icyo gitenge atazosubira kuronswa urupapuro na rumwe nk'uko bivugwa n'umwe mu barimu wo mu Cankuzo bajejwe intwaro nabo nyene ngo ntibasigaye inyuma kuko aribo bashobora kuba baramaze kwemerera abadandaza kubagurira ibyo bitenge babicishije mu gukandamiza abo barimu amafaranga 20,000 yo kigura n'ayarenga 10,000 yo kugisonesha nk'uko uyu mwarimu yabitwiganiye
ico gitambara kigurwa hagati y'2021 hamwe n'2025 hanyuma bazagishonesha hagati y'amafaranga 8,000 n'10,000 kuvuga yuko igiciro cyose kiri hagati y'2029 n'2035 abarimu rero bayifata yuko n'amahoro kuko nta mwumvikano yigeze ubaho nubwo washaka batashatse kubitubwira ariko bategereza kubitubwira twabibone yuko ari agahotoro kugira ngo bidandarize gusa iterabwoba ryarabaye bakabavuga bati utazogura ico gitambara bisigura yuko arwanya ubutegetsi nta rupapuro na rumwe rw'akazi azavugira aronka hanyuma abadirekteri babatuma bagire intonde z'abatanga aya mahera hanyuma nta n'umuntu n'umwe naza singane zimeze gute mubatagwa ico gitenge azokwitura ubuyobozi bw'indero mu ntara cyane komine cyane
kugabo barimu ubushikiranganje bwari bukwiye kugarurira hafi abo bategetsi mu by'indero mu ntara ya Cankuzo kugira ico gitenge kigure abashaka
abadeteye na deseri bogira ubuntu bakamenya amategeko y'akazi karangamutima bw'akazi kisunga itegeko ry'akazi bakamenya bagatandukanya ubuzi bwa leta n'ubuzi bw'abigenga tugasaba yuko ubushikiranganji bw'indero bwohana abayobozi b'amashuri mu ntara no mu makomine bigenza nk'uko bigenda nk'utumana canke bagashaka gukurikiza amategeko y'akazi ahubwo bagashaka kudandaza biciye ku barimu.
Uruganda rwa Radio Inzamba gateka kawe rwahamagaye Jeanine Hagizimana umuyobozi w'indero mu ntara ya Cankuzo agira ico avuze kuri ivyo yagirizwa aremera ko kugura ico gitenga ritegeko mu gihugu cose ko intara ya Cankuzo atari yo yogarariza ariko akaba ahakana ko ata muntu bariko baraturubika kubera adashobora kwigura
kubwa Frederic bavuga inyumvira yahoze ari cegera cy'umukuru w'igihugu asigura ko iyo ngendo ya CNDD-FDD yo gutegeka abantu kwambara imyambaro y'ibitenge ari ubundi buryo bwo kwiyamamaza bw'umugambwe uri ku butegetsi asaba abarongoye igihugu guhagarika iyo ngendo yo gusahura ku nguvu abakozi ba leta basanzwe bari mu bukene ntangere Frederic bavuga inyumvira agasaba kandi abakozi ba leta kutabandanya kwemera gucungwa ufuri na buhoro n'amategeko y'abarongoye umugambwe CNDD-FDD atana hamwe yanditse twumvirize Frederic bavuga inyumvira
kera ubushikiranganje bwaratunganya ingene abakozi bazambara kandi bakabagurira imyambaro ariko ubu byarahindutse usanga umugambo cyo kubwira abanywanyi abawati murondera impuzu murondera ibitenge aha rero amahinyu abarimwo nuko bwa mbere hoho abakozi ntibari mu mugambwe umwe mugabo bashaka ko n'ubutari muri uwo mugambwe yambara nkabo kugira ngo atabamenyere yuko abwirizwa kwigenza nkabo muri uwo mugambwe iyo ni ntumbero ya mbere ntumbero ya kabiri mu by'ukuri nuko ari ugusesaguza abantu iyo uwo mugambwe utabushoboye kubagurira ibyo bitenge nibabe bareka bambare uko bashoboye kwambara cyangwa babagurire izindi mpuzu babona ko bazambaye data wanjye bobekwa nk'uko babishaka mugabo ntibashyiremo propagande ngo bose bahatire kwambara ibitenge bategetse ku mugambwe wabo n'abatari mugambwe wabo babari ibyo bambara ikindi turimo turarwanya uko nabivuze ni ugusesaguza abantu igihe bari mu bukene ntangere kata buryo babahaye ngo bambare nk'uko babishaka
nayo makuru avugwa mu gisata c'impunzi gisata cawo ni kijejwe impunzi mu gihugu ca Tanzania kiriyamiriza amabi akoregwa impunzi Petero Maolo arongoye ico gisata muri district Kasulu avuga ko kuronswa ubuhungiro ari uburenganzira bw'umuntu wese kandi igihugu yahungiyemo gitegerezwa kumucungera umutekano byabishikirije mu kambi y'impunzi Nyarugusu kuwa gatatu w'indwi heze ni mugihe yari yagendeye izo munsi avuga kandi ko atamunzi ikwiye gutahukanwa ku nguvu mugihe ibyo yahunze biba bitaraja mu nzira kuri ibyo byashikirijwe shyirahamwe gitaho agateka k'impunzi z'abarundi CBDHVK ribona ko ishyirahamwe gitaho impunzi ku isi hose itanguye gushyira habona itotezwa rikoregwa impunzi z'abarundi mu gihugu cya Tanzania mu itangazo ryasohoye kuri uyu wa gatandatu ishyirahamwe CBDHVK irerekana ko leta ya Tanzania atamvo n'imwe yotuma isubiza ku nguvu impunzi z'abarundi mu gihugu kandi hacigaragaza ubwicanyi n'ayandi mabi kuri kira Leopold Sharangabo nicegera curongoye CBDHVK
kubashere mugihugu cha Tanzania yasubiye gusokoroka ikavuga neza ko leta ya Tanzania ikirahungura impunzi z'abarundi ku nguvu bicishije mu gutotezwa bicishije mu kunyuruzwa cyane mu kugirira nabi izindi mpunzi cyane ibindi byose bijyanye n'iterabwoba ni ibintu twebwe muri CBDHVK twakiriye neza cyane ni ibintu byatweretse ko ibyo duhara tuvuga maraporo duhara dutanga ibyo duhatwereka makungu cyanke n'igihugu cya Tanzania biragaragaye neza ko ari ukuri biragaragaye neza ko leta ya Tanzania ibyiri kirakora atari twebwe tubibona gusa ariho nabandi babibona ni imvugo rero yashimishije impunzi zisanzwe ziri muri ayo makambi kuko sere niyo isanzwe ari nk'umubyeyi w'impunzi ibifatanya na leta ya Tanzania mu bijyanye no kuzishyigikira no kuzifasha kuba mu mahoro n'umutekano urumva ariko leta yari yafashe ingingo yo gushaka kubirukana ku nguvu mbere murazi bya bitanguye kuva kera yagira nyuruza impunzi mwikabatahana ku nguvu bwayo ikabahereza igipolisi n'uyu munsi muri wa haro benshi bagipfunzwe nabo nyine batwawe muri ubwo buryo abandi nabo ikabatoteza ikaturira amazu yabo ikababuza kudandaza ikababuza ikintu cyose cyo bateza imbere kugira ngo bafate inzira batewe umuke basubire mu gihugu cy'u Burundi twebwe rero tukagira tuti nta mpamvu yuko leta ya Tanzania ifata izo ngingo zo kwirukana izo mpunzi ku nguvu mu gihe bizwi neza ko mu gihugu haba hataraboneka amahoro n'umutekano
turabandanya n'amakuru twabateguriye ihungabanwa rya kiremwa muntu rirabandanya mu gihugu cy'u Burundi na cyane cyane icyaha cyo guhohotera kiremwa muntu ibyo bishikirizwa na Jean Claude Ntiburumunsi arongoye igisata cy'ubutungane mu ishyirahamwe Rukristu gishinze kurwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu akati Burundi ni mugihe amakungu yari ahimbaje umunsi mpuzamakungu wahariwe gufasha abahuye n'ibyago byo guhohotera kiremwa muntu akati Burundi iyemeje gufasha abahuye n'izo ngorane mu kwitwara mu butungane mpuzamakungu. Jean Claude Ntiburumunsi arongera agahamagarira leta guhana abagirizwa icaha cyo gukora ihohoterwa rya kiremwa muntu no gushinga umugwi ukurikiranira hafi abagirizwa icyo caha. Tumwumviritse
kagomba kwibutsa yuko iki cyaha cyo guhohotera kiremwa muntu ari byo twita torture gihanwa n'amategeko mpuzamahanga kandi atakintu na kimwe gishobora kwemerwa imbere y'ubutungane cyosigura guhohotera kiremwa muntu. Igitabo mpana byaha cy'u Burundi kirahana icyo cyaha mu ngingo za 1613-1611 ariko naho bimeze uko turabona yuko ibyungabanya by'agatakazi na muntu mu gihugu bikibandanya kandi ku rugero rukomeye kandi harimo n'ibyo gusindikariza ubuzima bwa kiremwa muntu ibyo bigakorerwa cyane cyane abandi mu migambwe tavuga rumwe na leta canke abo bibaza yuko baba bari muri iyo migambwe batashyigikiye ubutegetsi buhari. Aha twotanga akarorero aherutse kwitaba Imana sanduka ari umugambwe CNL Augustin Matata tuvuga n'uwundi w'umugambwe CNL Nirampe ba Jean Paul umuntu ari akibitoke kumine mugwi nabo nyine umugambwe CNL uvuga kandi mbere n'ibikiriko biraba n'uno munsi kuri Dr Sahabu Christophe afungiwe mu biro rya Mbata Mateka kuri Kije eka mbere bakamufunga n'igihe kirekire mu biro by'iperereza bakanamutegeka n'ivyasinya biboneka ko ari ibintu by'agahato nivyo tubonekwa ihohoterwa rya kiremwa muntu yo niyo torture. Ibyo rero bikababazwa n'uko bica bishyigikirwa n'umukuru w'igihugu dufatiye majambo yavugiye imbere y'abamenyeshamakuru. Ubwishyu bw'abanyororo nabwo nyene buri mu mabohero turabona ko eshi usanga buri ko burakoreshwa nabo bakozi bakora mu mabohero kugira ngo bahohotere ababo bibaza yuko batavuga rumwe na leta. Aha twovuga yuko mu mabohero mu gihugu uno munsi yaramo baboheroye abanyororo baba 2013 kandi mu bisanzwe yarafise uburenganzira bwo kwakira 4,250. Kibabaje rero mu gihugu cacu cy'u Burundi nuko abakora ivyo byo guhohotera bakiremwa muntu tubona ko bashigikiwe n'ubutegetsi ugwego go hejuru. Akati Burundi rero yarafashe umugambi wo yofasha abanyagihugu cyakorerwa ico cacu cyo guhohoterwa kugira ngo bashobore gushikira ubutungane naho ubutungane bw'igihugu tubona bitoroshe twebwe twitura ubutungane mpuzamakungu ko Burundi bwemeje kugira ngo bugwanye ico caha cyo guhohotera kiremwa muntu.
Yari Jean-Claude Ntiburumunsi wo muri Akati Burundi. Hari umusore w'imyaka 28 yaravye ku izina rya Ndayisaba Lionel ku musozi Nyabibuye komine Butaganzwe intara ya Ruyigi yatowe ikiziga yene na kugiti mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere. Amakuru ava mu muryango wiwe yemeza ko uwo musore yaraye yitavye Imana yarasanzwe agendana ingwara yo mu mutwe kandi ko yoba yari yahuye. Mukibuka ko hari haciye amezi atatu uwundi musore wo ku musozi Musave uri mu gisagara ca Kayanza yahora yiga muri kaminuza mu ishuri ry'inderabigisha NS yatowe amanitse ku giti bikavugwa ko nawe nyene yiyahuye kandi yarasanzwe agendana ingwara yo mu mutwe. Turangiriza ano makuru twabateguriye makuru yerekeye inkino iganwa ry'abakobwa ry'u Burundi bwose rigeze ku ndwi ya kabiri. Umugwi wa Young Sisters wo mu ntara ya Ngozi ukaba ari wo utaratsindwa. Mupira w'amaguru naho Imakamba harahuguruye ikibuga cy'umugwi Egrenoir gishobora kuzofasha u Burundi gihe ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afrika ryocemeza. Idonido na Jacob Sibomana.
Murundi za Prispa Complex Stadium nico kibuga cuguruwe kuri uno wa gatandatu mu birori byari byitabwe n'abategetsi benshi harimo umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Kizo kwakira abantu 2,500 n'amajana 3 kikaba cubatswe igasenye mu ntara ya Makamba. Ico kibuga cyaje gukira umugwi Aigle Noir urongowe na Reverian Ndikuriyo ari na warongowe muganga uri ku butegetsi Saint-David. Ico kibuga rero igije kwemegwa na CAF gishobora gufasha byinshi Burundi busanzwe butagira ikibuga na kimwe gikwije ibyangombwa byo kwakira inkino mpuzamakungu. Ibirori byo kucugurura byatanguriwe n'urukino rw'umupira w'amaguru rwahuje Aigle Noir na KCCA yo muri Uganda. Uwo mugwi wo mu Buganda ukaba watahukanye intsinzi y'itsindo 4 ku busa bwa Aigle Noir. Cerekana ko mu ihiganwa ry'u Burundi hakiri byinshi byo gukora kugira imigwi yo mu Burundi igere ku rugero rw'iyo mu karere. Mu bigeme naho umugwi serukira gihugu atagihindutse kuri uno wa gatandatu n'uzofata urugendo werekeza Imaroc aho ugiye gukina inkino za Afrika. Burundi uri mu mugwi urimwo Nigeria yatwaye igikombe aheruka gukinira, Afrika y'Epfo na Botswana. Burundi utekanije ko bukina urukino rwa mbere igenekerezo rya 4 na Botswana. Mu bakinnyi baserukiye Burundi muri CECAF aho Burundi bwatahukanye ikibanza ca kabiri hiyongereye ko bigeme 3. 2 bakina muri Suède n'umwe akina muri Suisse. Muri basketball naho kuri uno w'Imana niho hari urukino rwitezwe n'abakunzi benshi rwahuza Young Sisters na Gazelle. Umugwi wa Young Sisters niwo watahukanye intsinzi y'amanota 55 kuri 52. Gladiators nayo yatsinze Lady Dragon yorohewe cane ku manota 77 kuri 27. Muri handball naho mu higanwa ry'i Bujumbura Golden Team yatsinze Rukinzo ibitsindo 39 kuri 29. Umugwi w'intwari na utsinda SOS ku bitsindo 36 kuri 29.
Arakoze Jacob Sibomana ngaje dusozera n'amakuru twari twabateguriye. Mwakoze mwebwe mwese mwari mwahisemwo Radio Inzamba agateka kawe naho ubutaha mugira ibihe byiza.